Ranieri, News Media America. Ejo ya America mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fide niyo ngabo
na Louise Bigirimana mwiriwe nshuti mwese muteza amatwi umwanya n'umwanya w'ibiganiro byo kuri uyu mugoroba
ikintu cyadufasha nuko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani nkuko abahundara abakongomani nkuko abandandara abakongomani nkuko ari n'abahutu abakongomani bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira kuko tumaze igihe duhezwa muri Kongo kandi ari cyo gihugu cyacu.
Ubu ni umwe mu baba mu karere ka Rutshuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko abantu babo babandanya kwicwa n'amatungo yabo akanyagwa kandi leta ntigira icyo ibikora ko turavuga no ku ngingo rusange inama nshingamateka y'umuryango w'Uburaya yafashe ku munsi wa gatatu ihamagarira umuryango w'Uburaya kugumizaho ibihano wafatiye leta y'u Burundi turavuga ku rwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru mu Burundi sense ruvuga ko gwifuza gutuma ko abaserukira ama radio ijwi rya Amerika na BBC kugira bayage ku bihano ayo ma radio yafatiwe turavuga kandi no kundwara igeramira ibitungo izwi nka Rift Valley Fever ivugwa muri iki gihe mu ntara y'umanuko w'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Kamonyi.
Yavuga hirya no hino naho ibiziga by'abantu bashika kuri 21 na kimwe nivyo bimaze gutorwa ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu kiyaga mu izinga rya Phuket muri Thailand ku munsi wa kane.
Ubufaransa bwunguruje muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cy'u Burusiya muri iki gihe.
Leta zunze za Amerika nazo zatangiye gutoza amatagisi ku bidandazwa byinjira biva mu gihugu cy'Ubushinwa. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru ya hirya no hino tubafitiye dutangurire kuyerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya kubera mu gihugu cy'Uburusiya mu nkino za kimwe cya kane z'uno munsi kuwa gatanu. Ubufaransa bwatsinze Uruguay ibitsindo bibiri ku busa. Igitsindo cya mbere cinjijwe n'umukinyi Rafael Varane n'umutwe ku munota 41 mu gihe igitsindo kigira kabiri cinjijwe n'umukinyi Antoine Griezmann ku munota 61. Mu rundi rukino ruhava ruba mu kanya Brazil za guhura n'Ububiligi mu nkino z'ejo kuwa gatandatu. Ubwongereza ruzokina n'Ubusweda mu gihe Croatia izohura n'Uburusiya. Inkino zo muri kimwe cya kabiri zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu w'indi wiza mu gihe igice cya nyuma cy'iki gikombe cy'isi yose kizoba ku rukino ruzoba ku munsi w'Imana w'indi wiza mu gisagara cya Moscow. Igihe igikombe cy'isi yose kizoba kirangiye inkino 64 nizo zizoba zakinywe mu bibanza birenga 12 mu bisagara 11 ku bantu batari bake mu gisagara cya Nizhny Novgorod kimwe mu bibanza byakinkino z'igikombe cy'isi yose cyo gikombe cyabaye umunsi mukuru ukomeye tari bwaboneke muri ico gisagara mu kiringo cy'imyaka 10. Muri ico gihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino atangaza ko bariko barakurikirana igikorwa cyo gutabara imikangara 12 y'abakinnyi b'umupira w'amaguru n'umumenyereza wabo bafatiwe munsi y'ukuzimu mu ntara ya Chiang Rai mu buraruko bw'igihugu cya Thailand kuva ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018. Atangaza ko bakira neza amakuru meza avugwa ko batowe n'umugwi w'abajejwe gutabara. Atangaza ko niyo basubirana n'imiryango yabo mu misi iri imbere amagara yabo akabakundira kugira urugendo kwishyirahamwe FIFA yonezerwa no kubatumira kurorera urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ruzobera ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscou ku munsi w'Imana itariki 15 z'uku kwezi kw'indwi. Umukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino yizeye ko abo bana bazoshobora kwifatanya nabo muri urwo rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'isi yose kiriko kibera mu Burusiya muri iki gihe.
Urakoze Fidele, tukibandanya n'iyo nkuru nyene. Umwibizi karuhariwe wa Thailand yari mu bariko barafasha gutabara abo bana nyene b'abahungu 12 bakinya umupira w'amaguru hamwe n'umumenyereza wabo bagotewe mu muhora wo mu kuzimu mu buraruko bw'igihugu yarafuye kubwo kubura impemu zo guhemaza oxygene. Abategetsi bavuga ko uwo mugabo azi ku izina rya Samarne Punane yahora akorera igisirikare cya Thailand gikorera mu mazi. Abaye umuntu wa mbere afuye muri icyo gikorwa cyo kugerageza gutabara abo bana kugira bagira bamare indwi zibiri mu gihe bivugwa ko ibihe biri imbere bishobora kurangwa n'imvura nyinshi abategetsi bariko bararondera ubundi buryo bwo gutabara abo bana n'umumenyereza wabo babicishije ahari amazi atekanye Hano muri Amerika amatagisi kubidandazwa biva mu gihugu cy'Ubushinwa byinjira muri iki gihugu yatanguye gushirwa mu ngiro kuri uyu munsi wa gatanu leta ya Amerika yatanguye gutoza amatagisi isaha 6 n'umunota umwe z'ijoro masaha yo mu buseruko bwa muri leta zimwe za Amerika ibidandazwa by'Ubushinwa bifite agaciro k'imiliyaridi 34 z'amadolari y'abanyamerika nibyo bizokorwa ko niyo ngingo ya mbere ishobora no gukurikirwa n'izindi mu minsi iri imbere Inyuma gato ayo matagisi yatanguye gushirwa mu ngiro Ubushinwa bwavuze ko bwagoberewe ku nguvu nabwo kwihora kuri ayo matagisi ya Amerika ariko ntibwashotse buvuga ico bugiye gukora mu nyuma umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'amakungu yemeje gusubiriza mu ndumane ku bidandazwa nabyo biva muri Amerika byinjira mu Bushinwa bishizwe mu ngiro Ubushinwa bwari bwashikije ko nabwo buzoduza amatagisi gushika kuri 25% kwijana ku bidandazwa biva muri Amerika bifite agaciro k'imiliyaridi 34 z'amadolari bigizwe n'isoya imodoka zigendeshwa n'umuyaga nkuba w'izuba hamwe n'ikinyobwa cya whisky Turabandanya n'amakuru ya hirya no hino ku isi biziga by'abantu bashika kuri 21 turacari muri Thailand nivyo bimaze gutorwa ejo kuri umunsi wa gatanu muri amabarira abandi 29 baracaronderwa ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu kiyaga mu izinga rya Phuket muri Thailand ku bwato bwarimwo abantu 105 barimwo abakerarugendo 93 Abakozi babwo 11 bakora muri bwo igihe bwazama mu kiyaga ku mugoroba ku munsi wa kane mu bumanuko bwa Thailand abashika kuri 12 nibo bariko batwawe kwa muganga umukapitene w'ubwo bwato Phoenix Simjingi Buntam yavuze ko umwavu winjiye muri moteri igihe kiyaga cari gisuriwe cyane byatumye butabasha kunyaruka imifunda myinshi cya ituma buhindukira burazama imbere yaho hari ubundi bwato bwari bwibiye kuri uwo munsi nyene wa kane nyene abategetsi bavuze ko abantu bose 42 bari muri bwo abakerarugendo b'abashinwa hamwe n'abanyaburaya bose bataba we kandi ari bazima imvura nyinshi rangwa muri ako karere niyo yatumye ibiyaga bisurirana kandi bigashobora no kubandanya gushika ku munsi wa kabiri nkuko bishikizwa na buramatari wako karere mu bumanuko bwa Thailand
Mubandanya gukurikirana ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC Amakuru yo mu karere tuyahere ku nguru yerekeye Burundi aho inama ishinga amateka muryango w'i Buraya ivuga ko itewe impungenge n'icyuka kiri mu Burundi aho ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandayanya kwibonekeza mu ngingo rusangi yafashe ku munsi wa gatatu ihamagarira umuryango w'i Buraya kugumizaho ibihano wafatiye leta y'u Burundi inasaba ko amafaranga ahabwa abasirikare n'abapolisi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano ku rwego rwa ONU na Afrika yohagarikwa umuvugizi wa president Petero Nkurunziza Jean-Claude Karegwa ndenzako yemeza ko ubutegetsi bw'Ibujumbura budateye ubwoba nizo ngingo inkuru y'umumenyesha makuru wacu eroje buri kane zari Nairobi
Abashinga amateka b'umuryango wa Buraya basaba kwa amafaranga ahabwa ingabo z'Abarundi zimwe amisome muri Somalia atosubira gutangwa cyo kimwe na yahabwa abandi basirikare n'abapolisi b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano haba ku rwego rwa ONU canke umwe bwa Afrika mu bihugu bitandukanye basigura ko ayo mafaranga afasha mu gushyigikira no gukomeza ubutegetsi bw'u Burundi bukanikubita ku gatuza kw'ibintu bigenda neza hagati mu gihugu ari nayo mpamvu batumwa ko gufasha ahandi hari ingorane ikindi bashimangira nuko amafaranga dakoreshwa kuneza n'inyungu y'abanyagihugu bose b'Abarundi abashinga amateka b'Uburaya basubiye kwemeza ko bashyigikiye icyemezo cy'umuryango wabo cyo guhagarika imfashanyo wa leta ya Burundi biciye mu ngingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotonu hamwe no gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe bagirizwa ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu harimo kubankira kuja ku butaka bwa Buraya no gufata amafaranga bafite yo ku makonte mu nama bahoramo ya 31 inwakishote muri Mauritania abakuru b'ibihugu bya Afrika ariko bari bashigikiye ku bihano byafatiwe Burundi byovanwaho mu itangazo ryabo abashinga amateka y'ibihugu bya Buraya bavuga ko bateye umutima uhagaze n'icyuka kiri mu Burundi bemeza ko muri ico gihugu harimo abakorwa atari make harimo ubwikanye ndengera butungane ukobereza abantu igufa ukubafungira ubusa hamwe no kubanyuruza bibutsa leta y'u Burundi kuri mu bihugu bigize umugwi w'akanama ka ONU karabijanye na gataya kazina muntu bakayibwiriza gukora ibikurikira kwemera gukorana n'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza kuvyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa 2015 n'abahinga ba ONU batatu barabije gataya kazina muntu no guhuruhusha gwo kwinjira mu gihugu umwanditsi wa ONU ajejwe gutohoza ibishikira bahanya gataya kazina muntu Inama shinga mateka y'Uburaya yamagarira kandi leta ya Burundi kubaha amasezerano ya Arusha nk'ikoresho cyatumye amahoro n'umutekano bisasagara mu gihugu no kubahiza uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro n'ubwo kuja hamwe mu mashyirahamwe urwo rwego rwiyamiriza ukuburabuzwa n'iterabwoba bikorerwa amenyesha makuru abahanya gato y'akazina muntu hamwe n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rusaba leta kurekura abantu bane bari mu bahanya gato y'akazina muntu bafunzwe bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Nabanywanyi batatu bishira hamwe Parsem bafungiwe umuramvya hamwe na Germain Rukuki wo mwishira hamwe y'abakisubiza amategeko bafungiwe ingozi Ubutegetsi bw'Ibujumbura bunasabwa kandi gutohoza byihuse kunyuzwa by'umunyesha makuru Jean Bigira Imana kugira ngo kuri kuja habona abashinga amateka b'Uburaya bashimangira ko bararwa ishinga n'abarundi barenga butagirize na bakeneye imfashanyo hamwe n'abandi barenga 410,000 bahungiye mu bihugu bibanyi Izo bihugu byingingwa kutarungika mu Burundi abadakeneye gutaha ku bushake bwabo abo bashinga amateka basigura ko bicuza kubona ibiganiro bihuza Abarundi bihagarariwe na karere byarahagaze bagahamagarira impande zose kutabibera intambamyi na cyane cyane abategetsi b'u Burundi kubisubiramwo atacu barinze gusaba inama shinga amateka y'Uburaya yemeza ko ifite ubwoba ku injyane za politiki mu Burundi zishobora guhindukamo ikibazo cy'amoko kuko hari inzandiko n'amajambo y'abategetsi bamwe bamwe abiburwanko mu bantu bafatira mu kivunga batavuga rumwe na leta abo mashyirahamwe yigenga amenyesha makuru hamwe n'abatutsi nk'abansi b'ubutegetsi bategerezwa kurimburwa Ihamagarira impande zose mu Burundi kwirinda imvugo canke ingendo yotuma ibintu byunyuka mu gihugu canke ngo umutekano w'akarere ubangamirwe mu minsi y'imbere Inama shinga amateka y'Uburayi ivuga ko yumvise ijambo rya President Nkurunziza yashikirije avuga ko atazosubira kwitoza mu mwaka wa 2020 Mugabe bisaba makungu kubandanya kurikirana ibiba mu Burundi atitaye kuri iryo jambo yibutsa ko inzira imwe yonyene yo gutunganya amatora meza mu 2020 ari ukurekera abantu uburenganzira bwo gushyikiriza ibyiyumviro kuronka amakuru no gushyiraho icuka gituma abantu hagati y'akazina muntu bashyikiriza ibyo bagona badatinya guterwa ubwoba canke guhamwa Ijwi rya Amerika ryivuje kumenya ko leta y'u Burundi yakiriye itangazo maze rihamagara Jean-Claude Karegwa Ndenza ko umuvugizi wa President Nkurunziza muri make yatubwiye ati ubutegetsi bw'Ibujumbura ntibuteye ubwoba na gato n'ingingo zifatwa n'umuryango wa Buraya bariko bakora akazi kabo ka misi yose niko bama niko Ndenza karangiza avuga ashimangira ko inama shinga amateka mu bisanzwe yishurwa na igenzi yayo ari ukurinda iki inama shinga amateka y'u Burundi nayizishura Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze Eroje kuri iyo nkuru mu Rwanda inyuma y'amezi agera kuri abiri mu turere dutatu tukize intara y'ubuseruko bw'igihugu humvikanye indwara igeramira igitungwa izwi nka Rift Valley Fever indwara muri iki gihe iravugwa mu ntara y'ubumanuko bw'igihugu cyane cyane mu karere ka Kamonyi muri ako karere inka 50 zarafashwe n'iyo ndwara izigera kuri 12 zirapfa ibindi kuri inkuru twumvise umenyesha makuru wacu asumutakaboye
Indwara yabonetse bwa mbere mu turere twa Ngoma Kirehe na Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka yasize inka zisaga ijana zipfuye nyuma y'amezi agera kuri abiri iyi ndwara yongeye kumvikana mu ntara y'Amajyepfo cyane cyane mu karere ka Kamonyi muri aka karere harabarurwa inka zigera kuri 50 zamaze kwandura naho izisaga 12 zihitanwa nayo igiteye impungenge kugeza ubu nuko abaturage bataramenya gutandukanya iyi ndwara n'izindi basanzwe bamenyereye zifata amatungo yabo uyu ni umworozi wo mu karere ka munyi munara y'amajyepfo
njewe sinzi niba ari iriya ndwara veterineri yarambwiraga ngo ni ikibagarira uko bwije nuko bucyaga terinka umuriro ukagabanuka wagabanuka eje nkikongera igafata eje ikongera igafata
ikiganiro rya Amerika ryagiranye na Dr. Solange Uwituze umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB yasobanuye ko iyi ndwara ikwirakwizwa n'imibu mu gihe umubu waruma inka irwaye ukongera ukaruma ayandi matungo uyu muganga w'amatungo asobanura ko inka yafashwe igaragaza ibimenyetso birimo kugira umuriro mwinshi ahari umwenge hose hakava amaraso iyi ndwara kandi igeze ku nka ifite amezi ihita iramburura Dr. Uwituze agira inama aborozi cyane cyane abatuye atangiye kugaragara iyi ndwara uko bakwiye kwitwara
nk'uko aya matungo arimo apfa abaturage kuba bakora kuba ku maraso yazo irya se nibyo bishobora gutera ikibazo n'abaveterineri bacu n'abatunzi bakwiye kuba bambaye uturindantoki kugira ngo haveho ko bashobora kuba bakwanduzwa ni cyane cyane nayo maraso amabwiriza dutanga kandi tunareba ko bikurikizwa nuko inka yapfuye muri ubwo buryo turayihamba tukayishyingura ubundi urebye nkuko nabivuze no kwirinda imibu cyane cyane noneho no kuba umuntu yakingira gusa ikibazo cy'uru rukingo ntabwo ari urukingo wakingira uyu munsi ngo uvuge ngo itungo ryawe rirarinzwe iyindi myaka itatu ubushobozi bwaryo bwo kurinda indwara bumara umwaka umwe gusa mbese ni uguhozaho
itungo ryiswe n'iyi ndwara bisabwe ko rihita rihambwa kandi ko nta muntu n'umwe uba wemerewe kurirya cyangwa kugira aho ahurira n'amaraso yaryo aborozi bahuye n'iyi ndwara bo baremeza ko ubasatiriwe n'ubukene kuko bo bakuraga amafaranga hasa nk'atakibaho
inka zari zinkunze inka nizo na za nkamirwaga zikandihirira abana abanyeshuri zikantunga muri makeya
ubu ni igihombo kinini iwanyu aho ngaho
ni igihombo kandi bunahombye nka miliyoni nk'iyi ngo tuzabwo ngo icyo cyorezo kizarangira kubera ko nubundi muri kamonyi nka zirapfa buri munsi buri munsi n'ejo bundi ku maradiyo barabivugaga
usibye akarere ka kamonyi umuntu aramagepfo kavugwamo iyi ndwara muri iyi ntara kandi uturere tubiri akanyanza na Muhanga naho muri buri karere yabonetse inka imwe yafashwe n'iyi ndwara ibi byatumye intara yose y'amagepfo itumiza inama yihutirwa kuri uyu wa gatanu hagamijwe kureba uko iyi ndwara yakumirwa itaragera mu tundi turere tugize iyi ntara kugeza ubu hashyizweho amabwiriza abuza aborozi kuragira ira imusozi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'indwara Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru tugaruke mu Burundi aho rwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru sense rwifuza gutuma kabaserukira amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC kugira abayage ku bihano aya maradiyo yafatiwe urongoye mu rwego sense Nestor Bankumukunzi avuga ku rwego yabishikirije ayoboye ugo rwego murantunga yabishikirije mu gihe abagize urwego sense bari barangije inama isanzwe yatunganijwe imakamba mu mwanuko bw'igihugu ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenye camakuru wacu Christine Munezero
Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba abagize urwego CNC rugeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongoye ayo maradiyo kugira ngo bavugane
tukaba turindiriye nuko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivuge turi kumwe hanyuma duce turaba ingingo yofatwa akagisho rero keza karahari ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi ntorinda kuvugira nga bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisabye
Uyarongo y'urwego sense yongeye aramenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyesha makuru byigenyeje neza muri rusangi akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe ni radio y'abafaransa RFI
ikinyamakuru iwacu ni radio y'ubufaransa twita RFI cyane cyane makuru ajanye bivyo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro abagize rero urwego bakabasanze ibyo binyamakuru ari uko ari bibiri byarakoze amakosa twovuga ko akomeye aho usanga batanze amakuru adatohoje ugasanga batanze amakuru adakwiye ahengamye bakaba rero basabye yuko ibyo binyamakuru ko ari bibiri byo kwikubita gashi bikikosora bagira bati ahandi hoho hazo hafatwa ingingo
Ugogwego sense nguramaze kandi kwa kira abamenyesha makuru bavuga yuko badashimishwa n'imigende nibafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nkuko yategereshwa
ivyo natwegwe twarabibonye ko hariho abantu ba Kenya bataratahura ico rero dusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye abarongoye intwaro bomenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu bafashe bene igihugu bafashe kumbure nubwo buzi nyene cyo mu gutanga amakuru n'ibiganiro yatayabahaye barayabura bakajuragirika ugasaba rero yuko umuntu wese afite inkuru iraba igisatajejwe kuyoyiha umenyesha makuru
Gogwego sense gongeye kandi ruramenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi intumbero FM yari yarahagaritswe ubu ikabigiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icicaro cyaho ri Bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya Ngozi Imakamba Cristi Munezero ijwi rya Amerika
turagushimiye Cristi kuri iyo nkuru bamwe mu baba mu bwiza mu karere ka Rucuru bagiriza leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kubaheba mu gihe batewe canke banyazwe barimwo abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko abantu babo babandanya kwicwa n'amatungo yabo akanyagwa kandi leta ntigira ikibikora ko umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana araduha inkuru y'idonido
buri munsi iyo dutewe buri munsi iyo tunyazwe tubimenyesha leta ariko leta ntakibikoraho kandi iyo ubundi bwoko bubaye tushe bugakorwaho leta ire intervena bikomeye cyane
numwe mu baturage bo mu gace ka bwiza muri territoire ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Republika ya Rwanda Demokarasi ya Kongo aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko ikibazo bafite bagihuriho n'abandi mu bice bitandukanye aho imitwe yitwaje intwari mu FDLR inyatura n'indi komeza kubabangamira mu buryo bukomeye bavuga ko igihe cyose batewe bamwe muri bo bakicwa n'inka zabo zikanyagwa bimenyesha ubuyobozi ariko ntiyagira icyo bihindura ku buryo babaye
ikintu gidukomereye cyane nuko batadufata nkuko bafata ubundi bwoko umutwe wose wa FDLR waza ishaka mututsi gusa
byaratuyobeye ukuntu baza bagatwara inka zirenga 60 bakica n'umusore wari urimo w'umututsi ziragiye batwaye inka 8 defense ya leta inkare hakurya ntabwo iri kure umuntu arapfa ni nk'isazi nta umukurikirana nta bumenya ngo byagenze gute ikigaragara ngiyewe mu bintu byumvikana nuko harimo akagambaneka ko yaba badakora ntabwo ifite imbaraga leta ntiyari yagerageza kubakurikirana byaratuyobeye rwose mudufashe
aba baturage bavuga ko ibibazo byabo bibaza igihe ariko byakomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye
ikintu cyadufasha nuko leta yageraho ikumva ubwoko bw'abatutsi ko bwabangamiriwe kuva kera kuva 96 nta na rimwe twigeze tugira amahoro ariko ikintu cyadufasha nuko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani nkuko abahunda ari abakongomani nkuko abandandara abakongomani nkuko ari n'abahutu b'abakongomani bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira kuko tumaze igihe duhezwa muri Kongo kandi ari cyo gihugu cyacu
uretse ikibazo cyo kwicwa no kunyagwa amatungo yabo hari n'ubugizi bwa nabi bwo kwicirwa amatungo mu rwuri ibyo bita gushishura ibintu bafata nk'urugomo rwakagombye kuranduka mu gihe inzego z'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare zagihagurukira
ubu ngubu bafashe sisiteme yo kujya baza bagashishura inka biri kujya bigabanyukaho gahoro nabyo
kuzishishura ubu ni kuri yovuze kuza bakica zimwe bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama
yese baraza bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama hari ne hari abaza kubera ingufu nkeya bagafata ibyo mu nda bagasiga ibindi ejo ugakurikirana ukayisanga hanga uhajya kumurego ugasanga reka nta kindi kindi abantu sinzi ikintu twakora rwose niba turasaba ubuvugizi kabisa kuko bitari ibyo n'ubu nta yandi mahoro ejo neje bundi tuzahunga twese tuzagenda nta kindi kireho kuko turabangamiwe cyane
umwe mu bahagarariye aborozi muri teritwari ya Rucuru utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we avuga ko begereye inzego z'ubuyobozi ngo bashakire umuti w'ibibazo ariko bibi by'ubusa twahinduye ijwi rye
twaje mu nzego zose z'igoma twahinduye ikibazo cya FDLR gihanisha ubutandu bacu ugatwara inka zacu ariko leta ntibyite kuyikurikirana kugeza amasaha rero duhanyeganyijwe na FDLR igihe tugatuma duhunga kandi bo ari abanyarwanda tuza ku munani tukaduhanyeganyijwe na FDLR kugeza amasaha kitubaza kugeza n'ubu ngubu turere leta se kongo irimo leta ebyiri irimo leta ya FDLR ikaba muri leta ya Nyakadomi ikaba muri leta ya Mayimayi aba bose ni abaza ashaka iki abatutsi kutaragenda abatutsi ni kandi abatutsi ni kubera iki kutaragenda kandi abatutsi n'abatutsi kubera iki ariko hari ahamwe kare mu bwiza
muri iki canga naho mu gice cya teritwari ya Rucuru n'ikindi cyo muri teritwari ya Masisi nabo bavuga ko ibibazo babifite muri rusange bavuga ko andi moko yose baturanye nk'abashi abandandi n'abahunde nta kibazo bagirana kandi ko basanzwe babanye neza nubwo ngo hatabura bamwe bibyitso bagambanira abaturanye babo ikibazo kinini kuri aba baturage n'ubutegetsi bubatererana
ari nk'imitwe ibishyikiwe navuga ko na leta nawe ibigizemo uruhare kuko usanga abandi bose batekanye ariko ubwoko bw'abatutsi aribwo bakeneye cyane n'abicwa usanga ari abatutsi inka zigeni z'abatutsi bigaragara ko iyo mitwe yose ntago twavuga ko iyo mitwe ipfa kuza ibifite ahishamikiye kuko ikibazo uko giteye ntago iki kibazo kibaye ubu ngubu kimazeho imyaka myinshi cyane ariko ntacyo leta ibikoraho
twagerageje gushaka ubuyobozi ngo bugire icyo buvuga kuri ibi bibazo abaturage bagaragaza ntibyadukundira igihe bagira icyo batangaza tuzakibagezaho teritwari ya Rucuru ni imwe mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu zindi zigize iyi ntara ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga 159 harimo Beni, Rubero, Walikale na Masisi teritwari za Masisi, Rucuru, Walikale na Beni nizo zashegeshwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro kuva mu myaka isaga 20 ishize byatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima abandi baracyari impunzi mu bihugu bihana imbibi na Congo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu ntangiriro z'uyu mwaka ryatangaje ko abanyekongo bagera kuri 5,000,000 bakuwe mu byabo aho abasaga 670,000 banyanyagiye mu bihugu bituranyi mu gihe abasaga 4,000,000 ari impunzi imbere mu gihugu Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa kugaragaza ijwi rya Amerika
Tajiji ya Amerika nkuko mubimenyereye uyu numwanya tubashikiriza bimwe imwe mu birangwa n'inkino muri iyi weekend. Reka tugaruke tubane tubashikiriza bijanye n'inkino z'umupira w'amaguru ku isi ziriko zisangwa zibera mu gihugu cy'u Burusiya turi kumwe na Fidele Niyongabo muri studio nkuko mwabyumvise. Fidele turakubaza mu mwanya muto y'umunota idashika itanu hagira habe urukino hagati ya Brazil n'Ububiligi ariko hari urukino rwabanjirije urubunye hari cyo tubwira ko urukino
ruheruka urukino rwatanguye muri kimwe cya kane n'Ubufaransa bwatsinze Uruguay bitsindo bibiri ku busa igitsindo cya mbere cinjijwe n'umukinnyi Rafael Varane n'umutwe ku munota 40 mu gihe igitsindo cya kabiri cinjijwe n'umukinnyi Antoine Griezmann ku munota 61 nk'uko bivuze rero ubungene mu urukino haru kurikira rwa kimwe cya kane rubiye guhuza Brazil n'Ububiligi
ego me tukwikirana urukino rwa mbere baravuga yuko ubufaransa bwabwifashemwo neza amahigwe muha ubufaransa naya
amahigwe no kurindira uru rukino rutanguye hagati ya Brazil n'Ububiligi uza gutsinda nibazohura n'ubufaransa Ufaransa bwakinye neza bwakinye uko bwategerezwa kugira butsinde Uruguay itoroshe ariko harabavuga ko kubera umukinnyi akomeye cyane rurangiranwa wa Uruguay Edison Cavani yavunitse atashoboye gukina ko umugwi wa Uruguay utakinye nkuko twari dusanzwe tuwiteze kuko abuze Cavani abuze ni kintu kinini kiba kibuze ku byerekeye gusatira ariko ubufaransa uko butera bwigira imbere niko butera bwongereza inguvu rero turindira uza gutsinda muri uru kintu rudatangura ubunyene hagati ya Brazil n'Ububiligi ko uza gutsinda hani wazohura n'ubufaransa muri kimwe cya kabiri
yego ejo naho n'Ubusuwede n'ubwongereza ubivuga ku iki
ejo n'Ubusuwede urukino rwa mbere n'Ubusuwede n'ubwongereza mu rukino rukurikira ni Croatia n'Uburusiya ubwongereza baravuga ko buri mu nzira nziza buzo kwirinda guhura na muri kimwe cya kabiri buzo kwirinda guhura haba Brazil cyangwa guhura na murantunga mu gice cya nyuma kuko batsinze hamwe botsinda Ubusuwede bazoca bahura mu kimwe cya kabiri n'uzo yatsinze hagati ya Croatia n'Uburusiya aravuga rero ku bwongereza bufite inzira nziza ko butazohura butahura na Brazil budahura na n'Ububiligi butazohura na n'Ubufaransa muri kimwe cya kabiri ko gushobora kuronka inzira yo gushika no mu gice cya nyuma ariko no kurindira abasweda bavuze ati ntimunyarutse cyane ntimwihute kuko natwe ntitworoshe nababwira abo bongereza ati muraraba neza ntitworoshe natwe tuzobazitira iyo nzira ntimuyirengane
ego mu cyongereza banavuga ati wait and see rindira turabe reka rero turangirize ngaha ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba turabashimiye abashoboye kudukurikirana tukaboneyeho kandi kajya ho gushimira injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Facile Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Fidele Niyongabo tubashimira kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika